Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2019 muri kumwe na Federica Undikije.
Rero hari abantu benshi batarategera ko bashobora kwigwana ko ngo barabungabunga amagara yabo bakoresheje uwo muti baheze biruke barondere icyo bashobora gufungura bo bonyine.
Uyo ni Kanehuri Kalini aserukira ihuriro ry'abagenda namugira wa SIDA RPB plus mu ntara ya Gitega mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ubukeneye bw'ibifungurwa buhanze impunzi z'abarundi b'ikampi ya Rusenda, hamwe n'inkuru y'abantu batandatu bitavye Imana nyuma yaho bakurikiwe n'inkuba mu ntara ya Ngozi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Abantu batatu baraye bitavye Imana bakwisuye n'inkuba, batandatu barara mu bitaro kubera iyo nkuba mu makomine atatu y'intara ya Ngozi. Abajejwe intaro bariko barafasha mu gikorwa cyo gushingurana iteka abitavye Imana. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo mu Burundi.
Amakuru dukesha abanyagihugu akemezwa n'abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya Ngozi, abaraye bitavye Imana bakubiswe n'inkuba yazananye mu mituragaro y'imvura yaguye ku muhinga mukuru y'Uwimana hari hateye ubwoba cyane. Ni ku kibuga cya Gatwaro muri komine ya Kiremba. Kuri icyo kibuga inkuba yazananye mu muravyo ikubita mu bakinyi n'abarorerezi mu rukino rwariko ruhuza umugwa zone giheta yo muri komine ya Marangara no mugwa zone Kiremba yo muri komine ya Kiremba nyene muri yo ntara. Emabre Nzohabonimana arongoye umugwi wa zone giheta yemeza ko babiri bace bitaba Imana ubwo nyene.
Haraguye imvura ya mbere irahita, hanyuma rero dushatangura urukino ku mvura igera kabiri niho iryo bara ryacerigwa. Haraje umurabyo uturika mugabo gusa rero tubona mu kibuga hariko hari akumwotsi, hanyuma rero umarije kwa kumwotsi turaje dusanga abakinyi bose bajyanye hasi. Ariko twajije kuraba dusanga umwe yitabye Imana, abandi baracagwa mu bitaro Kiremba nabo barashoboye kubura umukinyi umwe.
Ku ruhande rumwe hashengeye umukinyi, ku rundi ruhande hashengera umurorerezi. Uyu musore ari mu barorerezi batabaye.
Babiri babona aho babateruye, babateruye bacikanye, abo bandi basigaye hari harembye umwe. Abandi bo mwarashobora kuvugana ukamubwira ati none umva bimeze gute, umwaho bwa ati jewe iki cyose kisinumva, umugabo uhagaze ngaha turavugana nta ngorane ati ntandi mbabara. Undi nawe ubwira ati jewe burya mbabara guhera aha kumanuka gushika ku maguru ukuguru kumwe, ahandi hose akaba akomeye. Uwo bita abajeneri yapfuye ntiyari farakina, yari umurorerezi. N'uwo nyene bunani nawe ntiyari umukinyi, yari umurorerezi nawe kandi nk'uko nanari umurorerezi. Mu bapfuye umwe wa hariya niwe yari umukinyi, yari mu kibuga, abo bandi bino barabarorerezi uwo umwe yapfuye.
Iruhande yabo babiri hariyongera ko uwa gatatu uyo nawe ni umukenyezi yakubiswe n'inkuba mu mwanya umwe nawe yakubitiye muri komine ya Kiremba. Uwo mukenyezi wo muri karitsiye ya Kinyami mu gisagara cya Ngozi yaciye yitaba Imana nk'uko amakuru dukesha igipolisi mu ntara ya Ngozi avyemeza. Icyo gipolisi kimenyesha ko abari baguye igihumura barugwa muri batandatu ku kibuga cya Gatwaro muri komine ya Kiremba bariko baratora mitende inyuma yo kuvurirwa mu bitaro bya Kiremba, ndetse bakaba batanguye gusubira mu mihana yabo. Muri ayo makomine yose abajije intwaro barafasha mu gufubana iteka abaraye bahuye n'isanganya. Girukwishaka Ernest atwara agacimbire Masenge umutumba wa Nyamurenge muri komine ya Maranga ni hamwe muhasanzwe haba umwe mu bitavye Imana kubera inkuba.
Ikintu twaciye dukora, twaciye turondera ukuntu tuca tubitanga mu mitumba nyene mu babanyi nyene turambere turabitanga hejuru. Ubu turi muri kano kanya ikintu twari turimo turakora kubera ko twaciye twitura inzego zidusumba kugira ngo zibimenye. Turimo turarondera ukuntu dushobora uwo muntu kuba twoja kumutora Ikiremba kugira ngo tumufube tumufane iteka. N'ubu mbere turimo turabikurikirana kugira ngo nyene byose bigende neza.
Si ubwa mbere inkuba ihungabanya umutekano mu ntara ya Ngozi. Mu mwaka uheze abanyeshuri barenga 20 bo ku ishuri rimwe ryo muri komine ya Ruhororo barakubiswe n'inkuba Imana irakinga, kuko bose batashe babanje guca mu bitaro bya Ngozi aho bavuriwe. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Impunzi z'abarundi ziba mu kampi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi zivuga ko inzara zishise iri mu bituma zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu nzu izindi zikaja mu mirima y'Abanyekongo kwiba kubera kwishyira hamwe mpuzamakungu PAM rijejwe kubaha ibifungurwa yatevye kubaha ibifungurwa byo ku kwezi kwa mbere. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Izi munzi ziri muri ingambi ya Rusenda zitangaza yuko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara kuko zavuze icyo zitungisha imiryango yazo, ndore ko ziheruka guhabwa ibiribwa n'ishyirahamwe rya PAMU tariki ya 15 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018.
Turapfuye n'inzara n'abana, umwana kugira ubugari umwana uri kurinda kumuhamagara, abana bari kwirirwa barira bakarabarira kubera inzara.
Iyo nzara yatewe n'iki?
No kubera tutarapokera ama minja baziduhaye kare batubwira ko bazoduhereza injya ku 15 uno munsi ejo ni tariki 20 urumva twa baduhaye kubera n'imitsi mikuru twose twahe.
Mbabare Pole Maria ni impuzi yo muri iyi ngambi afite abana bane, yatubwiye yuko bibasaba kujya guhingiriza mu baturage b'abakongomani kugira ngo babone ibyo bagaburira abana babo kuko ibiribwa bahawe n'ishyirahamwe rya PAMU bimaze ibyumweru bibiri byararangiye.
Ubunyana urabona ko nagiye gufata igipatane mu babembe bamperezo duhera ubumvuye kugura ikigozi kigeze ku mahera 108 iyo igikigozi cy'ubufuto upokera mu ifara nguze ikigozi ku 108 ubundagiye nze nkoroga ubuye ku mugoroba banwe ndabe ko baramuka naho kumutagaho ntibirirwa bayo. Nukuri Genosa bako yuko mwodufasha mwuko kweze tukaronka injya naho bundi turapfuye. Bamwe ubu ntibakiri kuva mu nzu, urumva udafise umugabo basa afuma yitanye na mu bipatane ni ingorane.
Ugeze mu isoko rya Mungano rihuza impunzi n'abaturage b'abakongomani naho ubona iki kibazo cy'inzara kuko usanga impunzi nyinshi zashoye bimwe mu bikoresho byo mu nzu birimo amasahani, ibiringiti ndetse n'indobo.
Yewe nazanye amasahani kuko baradupfukeje amasafuriya, ubu nazanye amasahani. Isahani yako barampa amahera 200 akandi kare gatoya baduhaye gafukuye ko mpa amahera 500 none mwira ayo 200 nca ndayasumisha iki? Rero asere mwira nyene tugarukira ko baduhaye amasahani tuyari yatumarira iki? Rero urumva twebwe ubu kugeza ubu ntange zitufise mu nzu nayo basafuriya dufite two turashora kana baradu akuye ko baraduha isahani baguha 200 akaba kuri bayo 500
twebwe tugurisha ibyombo kubw'inzara n'agahinda kenshi kubwira abana bagoma batwiye baturirira ko bafise akagoyi munuze mu mutima wabo bacha tugerera kure natwe twe babavyeyi wabo tugacha tugerera kure tukiyumvira hamwe tugende iyo mu kibembe ari ya ruguru mu kibembe kacu usanga ariko atwiruka ko n'imipanga tutubaje ku bibiri byumba ati ya
kireta abana bajyama ko kubera inzara yeme kugishora kireta abana bibwa
none se ngiki barakigurangaye
urumva ne bamuha ni gihumbi akabona ro aronse nifungo y'ibijumbu acapa gutanga kugira abana ne bamupfiye nkanje ari aba ngako n'iminwa yumye kansanze ngamwe so kubera ikibazo cy'inzara byamwanye kajya ku ishuri kubera inzara ntako yotonda ku ishuri n'inzara.
Iki kibazo cy'inzara gikunze kwibasira impunzi z'abarundi zo mu ngambi ya Rusenda nyuma y'iminsi mikuru gituma zimwe muri izi mpunzi zijya mu mirimo y'abaturage b'abakongomani kwiba imyaka kubera ziba zabo z'ibyo zigaburira abana. Janine Uwimana aragira icyo asaba aseri muri aya magambo.
Jena jena gomba sabe ya seri izira tugaburira injya mu kwambere kuko batwinye amahera mu kwambere turasonza cyane rwose abana bakiba abandi bakajya kurandura imyumbati y'abandi yo ruguru mu misozi ababembe bakatukubita abana bagakubitwa iyo bagiye kwiba intore itomati ugasanga rezo turahabererewe nabi kandi tugakunda gufungwa cyane iyo tugiye kuvugira abana bagiye kwiba kubera inzara. Rero turasabye hasere itugarukire ko n'ukuri kuko twe turashonje cyane kuko zikwa mbere twama twahwereye cyane n'inzara.
Ku ruhande rw'abakozi b'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU bakorera mu mujyi wa Bukavu mu biganiro bitandukanye bagenda bagenda bakorana n'abahagarariye impunzi z'Abarundi bavuga ko tariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 2019 ariho bazatangira ibiribwa kuri izi impunzi kuko barimo bakorana amasezerano mashya n'abacuruzi bajya muri izi impunzi. Si ubwa mbere izi impunzi zihura n'iki kibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa mu kwezi kwa mbere. Umwaka ushize w'2018 nabwo izi impunzi zahuye n'iki kibazo cyo kudahabwa ibifungurwa ku gihe bitewe n'uko ari amasezerano PAM yari yatinze kugirana na ASER hamwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Gushyigikira abagenda nambwira wasida mu kubaronsa bifungurwa ntibigikorwa uko byahora mu ntara ya Gitega. Ubukene bw'ibifungurwa butuma bamwe mu bagendana uwo mugira badafata imiti ifufahaza ico kiza uko bategerezwa bakavuga kwibasonzesha. Umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Gitega ahimiriza abagendana uwo mugira wasida gufata imiti uko baba babibwiwe n'abaganga kandi bakabasaba kandi gukora kugira ngo baronke ibyo bafungura. Ni inkuru ya Jean-Claude Shimimana umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika ari mu ntara ya Gitega.
Gushigikira abagendana umugera wa sida ntibigikorwa ko byahora mu ntara ya Gitega. Bimwe mu byahindutse ni imfashanyo y'ifungurwa abagendana umugera wa sida bavuga ko batakironswa. Kanehure Karini aserukira mu ntara ya Gitega ihuriro ry'abagendana umugera wa sida mu Burundi RBP plus mu mpunyapunyo y'Igifaransa abivuga aranado makuru toke imigwi ibangamiwe cyane n'ubwo bukene bw'ibifungurwa.
Hariho ifungurwa abatora umuti batakironka kuko benshi baravuga yuko umuti bariko barawufata ubasonzesha hama kandi usanga benshi ari bantaho nikora abafise iyo ngorane cyane cyane nk'abavyeyi bibungenze canke abavyeyi bonsa barafise ikibazo cyo kuronka ifungurwa.
Kanehure Karini avuga ko sida ikiriho kandi ko abandura ari benshi agasaba ko huboneka abafasha mu gutanga inyigisho n'imfashanyo y'ibifungurwa nk'uko byahora.
Nubwo abantu mengo bibaza kumugera wa sida wagabanutse, sida iracyahari kandi abantu barandura gose umugera wa sida. Icyo boneka nuko ibintu byose ubira uko byahora hosubira hakaba amashyira hamwe yitaho cyane abo bantu bagendana umugera wa sida cyane cyane mu nyigisho kuko inyigisho ziguma zihinduka hakongera hakaboneka n'abantu babitwararika mu mfungurwa.
Uwo aserukira RBP plus mu ntara ya Gitega asigura ko inyigisho n'imfashanyo y'ibifungurwa bigikenewe kuko abagendana umugera wa sida babihawe muri kahise batigeze bategurwa ngo bamenye ko bategerezwa gutunganya uko bibeshaho atamfashanyo bahabwa.
Iyo muntu wamumenyereje kumuha ikintu kamuha byinshi hama mukumurungika uti ubu ntaco ndonga ntaco mvise utamuteguye ngo uvuge uti mu nyuma ibi bintu birashobora guhera urasanga bimugoye. Rero hari abantu benshi batarategera ko bashobora kwigwana ko ngo barabungabunga amagara yabo bakoresheje uwo muti baheze biruke barondere ico bashobora gufungura bo bonyine.
Twahirwa Jean-Claude umuhuza bikorwa mu ishami ry'Igitega gishyirahamwe gishinze kugwanya umugera wa sida swa mu mpfunyapfunyo y'Icongereza amenyesha ko abagendana umugera wa sida bafashwa n'iryo shyirahamwe babahimiriza kwiyungunganya mu bikorwa kugira ngo baronke ibyo bafungura bagira amagara meza. Muganga Willy Holani ibizi alongo intara y'uvuzi ya Gitega avuga ko imfashanyo y'ubufungurwa ihabwa abafisi ibimenyetso by'indwara zo gufungura nabi.
Ubwa mbere na mbere icyo tubafasha no kubaha impanuro z'ingene boshobora gufungura neza. Hanyuma kandi hariho umugambi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruho nyanganda sida bifashanya n'amashyirahamwe Croix Rouge na PAM kugira bashobore kuronsa imfungurwa abo tubona ko bikenewe na cyane cyane nk'abo tubona abafisi z'indwara zituruka ku gufungura nabi cyane ababyeyi bari kurujya mugambi wo gukingira abana bibungenze kugira ntibazovukane umugera wa sida naho nyine abo tubona ko bafise uburyo buke cyane bafise izo ngwara zituruka ku gufungura nabi nabo nyine baheze bagashigikirwa bakaronswa imfungurwa zibashigikira mu kiringo cy'amezi atandatu cyane cy'amezi 9 bivana ni ingene umuntu tuba tubona abikeneye kugira ngo ashobore kumererwa neza.
uwo muganga aratanga impanuro ku bafata umuti nabi bitwaje ko badafise ifungurwa bikwiye.
Hamwe hamwe turumva ko hariho abagwayi basiba gufata umuti canke bafata umuti nabi ngo kubera badafise ifungurwa zikwiye. Icyo novuga rero ngaho nuko ubwa mbere na mbere uyu mugambi wo gupima abagendana umugira wa sida hakirikare abo dusanze bawugendana tukabashira ku muti hakirikare ufasha kugira ngo umugwayi ntasinzikare, indwara z'ivyuririzi zikagabanuka, umuntu akagira amagara meza agashobora gukora akiteza imbere. Kubahanura rero yuko bato reka gufata umuti cyangwa ngo bawufate nabi kubera bavuga yuko boba badafite imfungurwa zikwiye, ko tugira amahirwe iyi miti ikabihari kandi ikabifasha bikwiye umuntu akagira amagara meza, yuko nabo bokora ibikorwa byo kwiteza imbere bagaheza bakaronka ingene bibeshaho neza.
Muganga Willy Holani ibizi amenyesha ko imiti pupahaza umugera wa sida ikoreshwa muri iki gihe yorohereza abayifata kuko atari ngombwa ko babanza kujya imbere yo kuyifata. Avuga kandi ko kudafata imiti neza bituma imigera ibandanya igwirirana mu mubiri, indwara z'ibyuririzi zikabandanya n'urugero rwo kwandukiza rukaguma ruri hejuru. Jean-Claude Nshimirimana mu gisagara cya Gitega, Ijwi ry'Amerika.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamirana i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sentare ijejwe kubahiriza ibibizwa shingiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaremeje ubutagisubira inyuma ko Felix Tshisekedi ari yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Yamara uwo bari bahiganywe Martin Fayulu arabandanya kuvuga ko ari yatsinze amatora. Bamwe mu banyapolitike basaba Fayulu kwemera ingingo yo sentare bagashira imbere ineza y'abanyagihugu. Muri abo harimo Joseph Mushengero yamamarije ikibanza cy'umukenguza amateka muri Kivu yepfo, yabivugiye mu kiganiro muri Sanga yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Igikuru muri zose ni uko hariho amahoro kuruta uko abantu babyibwiraga. Nta nkuru zabaye, nta gikuba cyakise, kandi kuri icyo kibazo njyewe ntabwo ndi umunyapolitike wigenga. Politike mbarizwamo nayo iri muri regusema ishyirahamwe ry'amaparti politiki cyangwa ry'amashyaka menshi yibumbiye hamwe, kandi twese twari dushyigikiye FCC, tukaba twari dufite umukandida twamamazaga. Nubwo atagize amahirwe yo gutsinda amatora, ariko nyuma yaho urukiko rurengera itegeko nshinga itangarije ko Felix Antoine Tshisekedi atsinze amatora zaremewe, usize Fayulu nawe utaragize abamutiza umurindi, abandi bose bahaye ikibanza demokrasi. Kuko abantu bose ntizobanogera ntibuzumva kimwe, niko bisanzwe muri demokrasi abantu biyamamaza ari benshi, ariko bose siko botsinda nubwo ari ibyifuzo za bose. Ni ibisanzwe iyamamaza benshi ariko nyine agatsinda bakeya umwanya w'umukuru w'igihugu, kuko ari umwe usabwa gutsinda. Uwatsinzwe rero tukamuha amahirwe, kuko nta mpamvu yo gukomeza kugira impaka nyinshi n'amahane, kuko n'igihe twiyamamazaga twebwe twavugaga kuko tuzashyira imbere ubumwe bw'abakongomani, tugaharanira amahoro kugira ngo tubashakire icyabateza imbere n'igihugu muri rusange.
Bwana Mushengero waruvuze ko nawe ubarizwa mu ihuriro FCC, iri huriro n'iryo rimaze igihe riri ku butegetsi, ndetse umukandida waryo yari Emmanuel Ramazani Shadari utarabonye amahirwe yo gutsinda, dore ko aza ku mwanya wa gatatu. Ariko tukivuga ibijyanye n'ibyavuye mu matora uraho ngaho muri Kongo, amakuru atugeraho nuko bwana Martin Fayulu akomeje kuvuga ko ariwe watsinze amatora, ndetse biteganyijwe ko mu masaha make aza kugeza ijambo ku gihugu. Ibyo mubona bidashobora gukurura ibibazo mu gihugu?
Twebwe turi mu bwugu nk'uko bivuze, z'ukuri abazumvira kure hari igihe bagira ngo ni ibintu biteye ubwoba cyane, ariko urebye umwuka uri mu gihugu no mu mihanda hanze, abantu wagira ngo ntacyabaye, wagira ngo si muri Kongo hari kuvugirwa ibyo bintu bimeze gutyo, abantu barabyakiriye babibona nk'ibisanzwe. Naho Fayulu kugira ngo avuge kuko biri atazakira, asaba ko batesha agaciro izavuye mu matora, izo ngira ngo ni bimenyerewe mu banyapolitiki cyane cyane iniwacu mu gihugu cyacu. N'ubushize iyi manda ishize ise w'uyitsinze amatora kuri none witwaga Etienne Tshisekedi, nawe igihe Kabila yatsinze amatora yamaganye ayo matora, asaba kuyatesha agaciro, ndetse anarahirira mu nzu iwe kuyobora igihugu. Nubwo Fayulu yabikora nawe akarahira mu nzu iwe, dore ko yanahamagariye abantu benshi gukwira imihanda bamagana ibyabaye, ariko nta n'umwe wamusijije umurindi. Aho ndi ni amahoro rwose, n'ahandi hose tubaza turumva nta kibazo abakongomani bamaze gukura mu buryo bw'ibitekerezo no kwakira demokarasi. Amahirwe uwo wayagize Felix Tshisekedi baramushyigikira, nuko igikuru ni ugushyira amahoro imbere.
Aho ngaho mutuye mubarizwa muri Kivu, hakunze kuvugwa ibibazo bijyanye n'umutekano muke, ndetse na n'ubu ibyo bibazo biracyahari. Na karere kabaye indiri y'imitwe y'inyeshyamba. Icyo mwifuza ku butegetsi bushya bwana Felix Tshisekedi ni iki kugira ngo ako karere kanyu amahoro ahagaruke?
Turifuza kuko yaba umubyeyi wa bose, adashingiye ku zavuzwe mbere igihe yiyamamazaga. Urabona yari umupinzani, yarapinganye na mugenzi we wari ku butegetsi, ariko nyuma yaho atsindiye amatora n'amadiskuru yiwe n'amagambo yiwe avuga ageza ku baturage, aravuga kuko azashakira umukongomani wese amahoro, kandi azaba umukuru w'igihugu uyoboye abakongomani bose atareba amoko yabo. Mu gihe intambara ziri n'iwacu mu bice byinshi, ni intambara zimaze gusa n'izimenyerewe, nubwo ntabomenyera ibiri nk'izo, ariko twakwifuza kuko yashyiraho ibiganiro by'iyo mitwe yitwaje ibigwanisho, ari abanyagihugu, ari abaturanyi bacu bashobora kuba ari izina iwacu, ari impunzi zititwaye nk'impunzi ariko zikaba zifite ibigwanisho, aho bose akoresheje ibintu z'ibiganiro akareka kubatega intambara zatanga amahoro kurusha. Nicyo twamwifuriza, gushyira intwaro ya demokarasi imbere, kurangiza intambara mu buryo bwa demokarasi, ashyira ibiganiro imbere, abiheza agaciro, kuko nazo bishobora gutanga igisubizo abakongomani bose muri rusange bifuza.
Kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza Victor Wirwe.
Avuze yuko ngo yaba atemeranya na Seni ngo kuba ashobora kuba yaribye amajwi amatora aba muri Kongo. Nari muri Nord Kivu ahitwa za Masisi, ashobora kuba ahazi ahitwa za Rubaya na za Ngungu. Amatora yabaye mpari, bari bafite indorerezi, bari bafite ababahagarariye mu mabiro hose. Televiziyo yagaragaza ko amajwi yo yararigishijwe yagaragaza kugaragaza ibihe bimenyetso.
Victory avuze kuko yari muri Kongo n'igihe amatora yabaye yari masisi ndahazi asaze ibihamya kwaba dufite bigaragaza ko amajwi yacu bize sege igihamya cya mbere kuko bivuze ko yari muri muri Kongo igihe amatora yabaye amatora yakoreshejwe ama mashini kandi kugira ngo ayo ma mashini izavuye mu matora ayo ma mashini abashe gutanga raporo akoreshejwe antene ya Zisat babanzaga kubakira izo antene cyangwa se kuzimanika mu Faransa ko bavuga ngo kuzimonte iwacu mu misozi miremire yo mu Minembe ntabwo bashyizeho izo antene zisate zashoboraga korohereza itumanaho mu buryo bwihuse. Icyo kintu twarakimeze ariko dutekereza kuko nanone atariyo antene gusa zisate izakora izatanga raporo hariho n'izo bita ramasaje gukusanya ariya makaratasi y'itora yatorewe. Nanone igihe cyo gukusanya ayo majwi ayo makaratasi ntabwo seni yagiye itora ayo makaratasi yose ku mabiro kugira ngo ajanye isizi aho bazaga guharurira amajwi yose yo muri iyo teritwari muri rusange. Izo ntizabaye abakozi bacu ba seni nako abakozi ba seni bariye ruguru iwacu nanone babonye ko seni itaje kubikora barabimanura ubwabo biyambaza polisi birabaherekeza barashika isizi bagezeyo seni yanga kubakira yanga kubakingurira imiryango hakiriho igihe cyo kubara ayo mazi. Izo ni ibihamya bifatika twaranabivuze tubivugira mu gihe.
Bwana Mushengero, umuntu ashobora kuvuga ngo ibyo bibazo niba byarabayeho byabaye ku bakandida bose si wowe gusa?
Byabaye ku bakandida bose nyine kandi nanjye nimba ntaka mba nkeneye kurenganurwa n'abandi bose bakarenganurwa. Zabaye ku bakandida si bose, zabaye ku bakandida bamwe bakora n'abakandida benshi ndagira ngo Victoire yatumva rwose kuko izo bihamya tubifite. Ubundi ku nama yatanze kuri Fayulu no mu gihugu cyose n'uko amahanga yadufasha kugira ngo habe amahoro izo namushimira nanjye izo nama nizo natanga. Ibi ni ibisanzwe kugira ngo ni ku isi hose iyo umukandida atsinzwe benshi baravuga kuko atsinzwe ariko bamwibiye n'uyu Fayulu arabivuga ariko icyiza nuko yakwemera ibivuye mu matora kuko yiyamamaza benshi ariko agatsinda bakeya kuko imyanya aba ari mikeya kandi umwanya w'ubuperezida ho umwanya birumvikana bari umwe nubwo bakwiyamamaza ari benshi hatsinda umwe nubwo bakwiyamamaza babiri nanone n'umwe wakwegukana iyo ntsinzi. Rero mu izina rya demokrasi mu izina ry'amahoro y'abanyagihugu Fayulu yarakwiriye kwemera nako azabyemere kugira ngo abakongomani muri rusange bagire amahoro kandi na Afrika twerekane kuko dushoboye kugira icyo twakora tudahoze kwiyambaza ibihugu z'ibihangange ngo nimuze dore kandi hano zacitse kuko yarabivuze mu Burundi bikaba noneho intangarugero kuko muri Congo dore kandi nabwo bwa mbere habaye perezida upfuye igihe akaba agiye gushyikiriza uwundi umutimbuye umwanya nta mvururu zihabaye. Rero bakomeza muri ubwo buryo kugira ngo amahoro abe mu gihugu cyacu n'abandi banyafurika bakabireberaho.
Aya matora avuze iki kuri perezida Joseph Kabila?
Aya matora aramuheza intsinzi ikomeye nk'umugabo waharaniye demokarasi aremeza Kabila nk'umugabo uvuga ibyo avuze akanabikora kuko igihe yavugaga ko amatora azayakora benshi ntibazemeraga yavugaga ko azubahiriza itegeko nshinga benshi bakabivuga ko ari amagambo y'abanyapolitiki ategura amatora wenyine adafite inkunga z'ibihugu bikomeye adafite inkunga zo hanze benshi baravuga ngo ntazabishobora ariko ibyo byose yarabikoze kandi arabishobora. Ni ijambo ryiwe yavuze kuko amatora azaba yarajyubahishije yarajyubashe ubwo rero bimuhaye icyubahiro gikomeye mu Rwanda mpuzamahanga.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye mu gakanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo bw'izuma hamwe na Facile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwatiza amatwi kandi turatekamo mu handaje mumviriza iradio Ijwi ry'Amerika.